Hari inzandiko zitari nke zateye amakenga batari bake zirimo amasezerano yoba yaragizwe hagati yarimo mu mashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi yitwa World Child n'ibiro by'ubumwe bwa Buraya ngo bakoregwe ibikorwa bimwe bimwe n'amashyirahamwe y'agateka ka muntu amezi make imbere y'imigumuko yabaye mu 2015. Ayo mashyirahamwe yari kubakorera ibyo bikorwa akaba yarayobowe n'abarundi nk'izitwa Focode. Twokwibutsa abatwumva ko ari amwe mu mashyirahamwe yahagaritswe mu Burundi kubera yagirijwe kuba yaragize uruhara muri iyo migumuko yo mu 2015. Ambassadeur Willy Nyamitwe, izo nzandiko zashyizwe kuri internet mwoba mwarazibonye muzivuga ku iki?
Ego twarazibonye mbere na leta y'u Burundi yarashyikirije urwandiko aho shikiriza amakenga ifise kuri izo nzandiko kuko zigaragaza neza yuko ubumwe bwa Buraya bufise uruhara mu mabi yabaye muri kino gihugu mu 2015. Aho twabonye abantu baje mu barabara imigumuko bakagira mu barabara bagatura amapine bakica abantu bagaturiye abantu bakamenagura amazu hamwe no kugerageza gutembagaza inzego zitewe n'abanyagihugu kugongeramwo n'ibikorwa by'iterabwoba byagiye birabaho abantu batera amagrenade mu masoko batera amagrenade ahantu abantu barari benshi bica abantu. Ibyo byose rero bigaragaza yuko abo bantu bahungishijwe n'ubwa Buraya kandi bafise n'uruhara muri ibyo bintu byabaye muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Bigaragaza rero yuko ubundi bwa Buraya bufise niho uruhara rutari buto muri ayo mabi yabaye.
Amatohoza yerekanye ko izo nzandiko n'amasezerano yagizwe muri zo yerekanye yuko izo nzandiko ari zo nk'ibiro by'umukuru w'igihugu. Mwifuza ko hokogwa iki, musaba iki ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mbere n'amakungu yo muyasaba iki?
Icya mbere amatohoza ntikenewe kuko biragaragara ko inzandiko arizo. Nyuma mwakurikiye iradiyo y'Abafaransa RFI ntibabeshuje bagira bati ibyo dusanzwe tubikora no mu bindi bihugu, bisigura ko ibyabaye muri Libya, ibyabaye muri Iraq n'ibyabaye mu bindi bihugu bagiye barasenyagura ari ingendo ubumwe bwa Buraya busanzwe bukoresha n'ahandi. Inzandiko rero ziragaragara neza yuko arizo kuko nabonye ntibavuga yuko zitabaho bagira bati ibyo n'ibisanzwe twahora tubikora. Ikigira kabiri ni uko twamenya ko kenshi iyo bamaze gusenyagura ibihugu bagaruka bati twarihenze. Byarashitse muri Libya aho wahoze twari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Obama mu kinyamakuru Figaro bavuze bati agira ati twarihenze kuri Libya. Byarashitse aho Abongereza bagize bati twarihenze ku byerekeye Iraq kuko ibiganisho nk'inyanganda bavuga ngo barafite n'ibyari. Murazi ko habaho amaraporo aba mashyirahamwe bamwe amwe yigenga bakagira bati hajya ahantu bigeze uku. Rero mu gihugu cy'u Burundi twagiye tubona inzandiko zivuga yuko ariho nyabwokuru yategurwa. Ibyo byatangiye gushyikirizwa n'abo bantu nyine bariko baragerageza kuraba yuko igihugu cy'u Burundi cyosenyurwa n'inzego zitewe n'abanyagihugu zigatembagara. Ibyo rero ni ibintu bigaragara Leta y'u Burundi nta kindi yosaba atari uko Uburundi n'Abarundi byokubahirizwa. Nta kindi yosaba atari uko agateka kazi na muntu abantu bavuga ngo baragwanira bobanza ahubwo bakagaharanira ku Burundi n'Abarundi. Ibigega twabonye mu barabara abica abantu akaba ari abo nyine bahabwa amafaranga kugira ngo ubwoga buramuce bugaruka bwagirize Leta y'u Burundi n'inzego z'umutekano yuko buriko buhonya agateka na muntu kandi aribo babyikorera n'amafaranga bahawe n'ubwo bwa Buraya n'ibyo bihugu bitura nyine kugira ngo bononore u Burundi n'Abarundi.
Ambassadeur Willy Nyamitwe mu biro by'umukuru w'igihugu, murakoze cyane gose mu kiganiro muduhaye.
Nandi ndabashimiye.